muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe neza ni Thomas Kamiri mbigiye kubageza amakuru Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na 95.2 mu Burundi, mujye no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com murahasanga amakuru n'ibiganiro.
Ibijyanye no kugenda mu Rusiya mu bijyanye n'amatike y'indege n'iteguro byose turimenya no kuvuga ariko biva ku mafaranga ishyirahamwe ryashoboye kwegeranya mu bagenzi mu bayishyigikira.
Uyu ni Dieudonné Nahimana umukuru w'ishyirahamwe New Generation ryita kubana bo mu ibarabara mu Burundi. Naho abarundi kazi batarengeje imyaka 20 bamaze gutsinda Afrika y'Epfo 2-0 mu mupira w'amaguru i Bujumbura. Turavuga kandi ku bahanga banenga umuryango wa Afrika yunze ubumwe ko itinda cyane gutabara aho rukomeye ku mugabane. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu nshamake, umugwi nserukira gihugu w'abarundikazi mu mupira w'amaguru batarengeje imyaka 20 bamaze gutsinda Afrika y'Epfo 2-0 i Bujumbura. Simbatindiye mureke Evariste Nzikobanyanka aduhe inkuru.
Akuna kanyamuneza karagwa ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe umuganwa Ludovico Rwagasore inyuma y'insinzi y'u Burundi ku mugwi wa Afrika y'Epfo muri tankino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi y'abigeme serukira bihugu y'abatarenze imyaka 20 bazoja mu gice cya nyuma cyo guhiganirwa igikombe cy'isi i Paris mu Bufaransa mu mwaka uza wa 2018. Mu gice cya mbere cy'urukino ku munota wa gatatu niho umugwi serukira gihugu w'abigeme b'abarundikazi babona igitsindo cya mbere cyatsinzwe na Irankunda Charlotte. Igice cya mbere kica kirangira uko Uburundi bufise igitsindo kimwe ku busa bwa Afrika y'Epfo. Ico ca kabiri catanguye imigwi yose yazikenyeye baba abanyafrika y'Epfo bashaka kwinjiza igitsindo no ku barundikazi bikaba byabananije uko ku munota 34 w'ico ca kabiri niho umugwi serukira gihugu w'u Burundi wabona igitsindo ca kabiri catsinzwe na nimero 10 Farone Nahimana. Ubwo rukino rurangiye umumenyereza w'intamba mu rugamba yagaragaje umunezero naho byaboneka ko agifise ubwoba bw'urukino rwo gusubiza.
Manje gushimira abakinnyi baritanze ko bashoboye intsinzi nayo dekesha Stapios abakinnyi bose kuko barakurikiye bashoboye gukora ibyo twabasabye muri antrenema aricyo gituma twagerageje gushika kuri intsinzi. Oya ubwoba nibwohera kuko akazi karacyahari umunsi niho tugitangura natwe ni kuzi biturindiriye aricyo gituma yuko tutonezerwa akazi karacyahari aricyo gituma ubwoba buracyahari gusa ubwoba bwagabanutse kuko twashoboye kubabona ubwa mbere bwari bwinshi kubera ntitwari tubazi rwose. Tuvuga yuko ubishoboye ntibazotsinda aho bahoba ni henshi kandi na cyane cyane ko twabonye abakinnyi nabo bagerageje barushe kuruha ni kuvuga yuko nibyo bateza kuruha kuko amansema nakwiye naho bayakoze bayakora mu makondisiyo mabi baba bavuye ku ishuri aricyo gituma ubwo buruhe bagerageje kwihangana ko bashobora bakagerageza kurwanira iyo ntsinzi.
Urukino rwo gusubiza ni mu ndwi zibiri mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ngomenya ko umugwi wa Afrika y'Epfo wakuye mu ihiganwa mu guserukira igihugu wa Zimbabwe ni mu gihe Uburundi nabwo bwakuye mu ihiganwa mu guserukira igihugu wa Djibouti. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Naho abana bo mu ibarabara mu Burundi bagize ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Imboneza FC barimo baritegura guserukira igihugu cyabo mu mahiganwa y'isi yabagenewe azabera i Moscow mu Burusiya mu mwaka utaha w'2018. Gusa rero nta nkunga leta ibaha, bitaweho n'ishyirahamwe New Generation ryonyine gusa. Ni inkuru ya Eloge wirika neza.
Abategura ayo mahiganwa y'umupira w'amaguru y'abana bo mu ibarabara bamenyesha ko intumbero nyamukuru ariyo kwibutsa abantu bose ko umwana wo mu ibarabara ari kiremwa muntu afite kandi yemerewe uburenganzira bw'umuntu wari we wese. Basigura ko kabaye n'akaryo ko gusaba ubunini n'amareta gushyira mu ngira amategeko akingira bene abo bana. Diodone na hima na mkuru ushira hamwe New Generation gita hawa na wamu ibarabara aina rijo ribajana mahiganuwa yisi yemeza kwa wana wabarundi wase rukiwe bigiri nyungigi huku chose
inyungu kuwa tashwe kujayo nuko tuizira neza yuko inge na wanu wababona inge na wanu wataliba azinuko bikendewe kwa wafasha wacha tangula kubashi gikira mwana wazie kufigie tuwa tangukoti chikugwa mwini New Generation mwaka mwishana na mwanani hama shira hamwe meshi ya fasha wana ya rahari wasana ngarimwe atumu no mu kigege mu bijanye n'ingira batunganya amafaranga y'igihumye nakoreshwa atamafaranga namwe yarashinzwe gufasha umwana mwaraba yarimo ariko ku imisi igenda abantu babimenya ingingo zirafatwa muri ko muraraba ishyirahamwe rya nasonzi n'ingira gyemeje itegeko twagiye gusaba mu Geneve mwaka 2014 bizotuma ingingo zifatwa mu maproje ategurwa no mu migambi ifatwa ariko hazoboneka ibintu bishobora gutuma ubuzima bw'abana namwe barabara buhinduka kubera ko baronsa aho bashobora kuba akora kuja kwishure mbere n'igihe bari mwibarabara bubahirizwa kuko nabo nyina bafite agateka ka kumuntu rewe wese rero kubw'ivyo tuba twiyumvira ko bizogira ingaruka nziza mu myaka iri imbere kandi ngo tumaze kubibona turazi ko bizogira ico bibamari
naho inyungu zitabuze ubujyo bwo gushika mu Burusiya ntibworoshe kuronka nari ya leta tashitekaniriza abo bana bo mwibarabara bazoserukira Burundi
ibijanye no kugenda mu Burusiya mu bijanye n'amatike y'indege n'iteguro byose turimenya no kuvuga iko biva ku mafaranga ishira hamwe ryashoboye kwegeranya mu bagenzi mu bashigikira ariko kandi igihe bamaze gushikayo hariho amafaranga dutanga nk'intererano contribution kugira ngo bashobore gutegura by'ukuri uravye kiguzi je na igi bakwe kwa munama itegurira iyo higanwa je mu Moscow ikiguzi kibari kinini cyane nuko nk'ubu 50% ishirahamwe rimwe ryo gutumatumana kw'amakuru ryo mu Burusiya ryamaze gutanga iyo contribution bica bituma bigabanuka ariko handi ho kugira ngo utware abantu bashika amajana hafi atatu abantu baje bava hirya no hino bari kumwe bakaja mu gihugu cyakure nk'hariya ibintu bitwara amafaranga menshi rero nibaza yuko nk'ibihumbi by'amadolari tugisigaje kuronka muri New Generation tuzoshobora kubironka kugira ngo umubiri wacu ushobore kugenda
umukuru wa New Generation natubwira n'icivugo izinkino zizobera Moscow mu kwezi kwa gatanu 2018
ijambo ry'umutwe tushimikira cyane cyane ku gateka k'umwana no kuvuga ngo kubahiriza agateka k'umwana gusumba kumure gusa munashaka konti z'afungura ariko iyo amateka n'amategeko yamwubahiriza atubahijwe n'abashyira mu ngiro bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo rero tuzoshimikira cyane cyane ku bijanye no guha agaciro ijambo rivuga ku gateka k'umwana aba mu ibaraba
mu mwaka wa 2014 umugwimbo za FC userukira Burundi mu mahiganwa y'abana bo mu ibarabara watahukanye kibanza cha kabiri ico gihe inkino zari zatunganirijwe mu gisagara ca Rio de Janeiro mu gihugu ca Brazil amahiganwa y'umupira w'amaguru y'abana bo mu ibarabara ku rwego rw'isi aba uko imyaka inishize akaba ari yatangurira amahiganwa ya FIFA yo guhiganirwa igikombe c'isi Roger Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urwego rushinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika ntirutabara hakiri kare mu ntambara n'indyane za politiki ziri muri Afrika narwo ruvuga ko rudafite uburyo buhagije ibi byose byavugiwe mu nama yari maze iminsi itatu ibera Arusha muri Tanzania umunyamakuru wacu Pierre Craven niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro
Ubushakashatsi bw'abahinga bigenga bakorana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bwerekana ko iyo hari igihugu kanaka cha Afrika cadutsemwo amatate canke intambara yo gutabara kw'inama y'umutekano y'umwe bwa Afrika guteba canke naho kukaza inganda zamaze gutikira icaganyo cashikirijwe n'abo bahinga kuri uyu wa gatanu mu nama yari maze iminsi iriko irabera yarusha muri Tanzania kivuga ko naho biri uko ico gisata kijejwe amahoro n'umutekano cari gifise ububasha bukwiye bwo gufata ingingo zihutigwa Dr Bertrand Michel Panfouet n'umwe muri abo
l'Union africaine ou alors le Conseil de paix et sécurité est absent et l'Union
ati womengo bumwe bwa Afrika canke igisata kijejwe amahoro n'umutekano siho kiri kandi ico gisata cari gifise ububasha bukwiye gihabwa n'amategeko bwo gufata ingingo zose zibereye mu gihe hari igihugu kanaka kirimwe ntureka n'ubwego rwigenga ariko tubona kumenga ntirukora neza akazi kagwo no gukoresha ingabo bibaye ngombwa byokogwa kuko zirahari muri Afrika ariko aho byoca bica mu mashyirahamwe y'akarere icyo gihugu kirimo nk'akarorero ari mu Burundi zo bingabo zo muri yase abaye ari muri Afrika yo hagati naho zo bingabo za CIAC muri Afrika y'uburengero naho zikaba ingabo za CEDEAO nivyo gwego gwabwirizwa gukora
moi je crois que c'est le rôle fondamental
gwego rutongwa gatoke ruvuga ko ahubwo rukora uko rushoboye kuko rufite ubujyo buke ambassadeur Amadou Diongé umunyamabanga mukuru w'inama y'umutekano y'ubumwe bwa Afrika atanga karorero kingabo ziri gucungera amahoro n'umutekano muri Somalia hamwe ni Darfur muri Sudani Amadou Diongé amenyesha ko hari nahandi ubumwe bwa Afrika bufashanya n'ishyamwe mpuzamakungu ONU mu gutabara nko muri Central Africa uwo mutegetsi akomeye w'umunama y'amahoro y'umutekano y'ubumwe bwa Afrika yongera ko ari n'indi ntambwe yatewe kuko ubu ubutembagaje ubutegetsi muri Afrika atemegwa n'ubumwe bwa Afrika nayo kubona atabasirikare barungi kwa byihuse mu bihugu byadutsemo intambara Amadou Diongé abona ko bitumwa n'ubujyo buke haba mu bya gisirikare canka amafaranga nawo biruko abahinga bakoze ivyigwa bobo babona ko atabujyo ubwo bura kuko ibihugu bya Afrika byotanga intererano yavyo abo bahinga bamenyesha ko hari nibindi uwo mujyango w'ubumwe bwa Afrika ukora kugasha nk'icerekeje abakuru b'ibihugu bigumiza ku butegetsi
le conseil de paix et sécurité a suffisamment de moyens
ego nivyo nta mahiri cyo gisata gifise ariko ako tuguma duteza amaboko imfashanyo twokoresha uburyo bwacu ibigo byacu rega biratunze bigaterera kandi amahiri arahari kuko n'abaperezida batunze turabafise kugira ngo gutabara n'ingoga bibe ngombwa ni kibazo gikomeye kuko nta nugwego rwigenga ruraba ingorane zivuye mu matora ruriho mu bumwe bwa Afrika
les élections en Afrique.
Yona mayimisi tatu yari yitabwiye n'abigisha muri za kaminuza abaserukira imijyango irenga 10 y'ibihugu bitandukanye bya Afrika bisangiye akarere abashakashatsi hamwe n'amashiramwe yigenga ivyavuyemwo bizohabwa umugwi w'abahinga bahawe igikorwa co guhinyanyura inzego z'ubumwe bwa Afrika urongowe na Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muteza matwi radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe icyemezo ko abayoboke ba FDU inkingi bafunze by'agateganyo baguma muri gereza by'agateganyo iminsi 30 umunyamakuru wacu I Kigali Eric bagira ubusa yatugejeje inkuru mureke tuyibasubiriremo
Iki cyemezo cyo kongera iminsi 30 yo gukomeza gufunga by'agateganyo abarwanashyaka bishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukora mu Rwanda umucamanza yagisomye baba abashinjacyaha n'abunganira baregwa batari mu rukiko ku mpamvu zitamenyekanye kandi iki cyemezo cyasomwe hari abarwanashyaka bane gusa basanzwe barimo bwana Gracien Sabiyaremye na bagenzi be yaba bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDU inkingi ku rwego rw'igihugu na Leonire Gasenga y'urumubitsi w'ishyaka bariganwa ntabwo bagaragaye mu cyumba cy'urukiko umucamanza yasobanuye ko yasuzumye ingingo ebyiri ababuranyi bombi batavugagaho rumwe mwiburanisha riheruka yarebye niba baregwa nk'uko babivuga kuko baba bafunzwe binyuranije n'amategeko anasuzuma niba ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kongera igihe cyo kuba bagumye muri gereza by'agateganyo bugakora iperereza bifite ishingiro kukifungo rihabanye n'amategeko abaregwa basobanura ko icyemezo cya mbere kibafunga by'agateganyo cyafashwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2017 bagasobanura ko ubushinjacyaha bwatinze kubageza imbere y'ubutabera ngo baburanishwe mu mizi barabwikoma ko kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka bafunzwe bihabanye n'amategeko umucamanza yavuze ko yasesenguye asanga bafunzwe byubahirije amategeko yavuze ko nk'uko bigaragara mu ikoranabuhanga rihuza urukiko ubushinjacyaha n'abunganira baregwa ku bushinjacyaha bwasabye kongererwa igihe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka mbere yuko kwezi gushira yavuze ko ubusabe bw'ubushinjacyaha urukiko rwagemeje ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 bityo ko ibyo byubahirije amategeko naho ku ngingo yo kongerera ubushinjacyaha ikindi gihe cy'ukwezi abaregwa bagakomeza gufungwa by'agateganyo ubushinjacyaha bugakora iperereza bavuga ko butararangiza umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko bigaragara ko ubushinjacyaha bukiri mu iperereza kuko bugaragaza ko nyuma yo gufunga itsinda ry'abaregwa barindwi bwataye muri yombi bagenzi babo batanu abo nabo ni bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye FDU mu mujyi wa Kigali Vena Abayisingana Atanazi Kanyarukiko bose ubu ngo barafunzwe hari n'abandi babiri ubushinjacyaha buvuga ko bahaswe ibibazo busanga nta mpamvu zikomeye zo kuba bafunzwe by'agateganyo babo barekuye abona bo ni bwana Vedaste Nshimiyimana na bwana Emmanuel Nyandwi. Kuri ingingo ariko abaregwa barimo bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere wa FDI na bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDI bavuga ko abagenzi babo bafatiwe umunsi umwe kandi ko nabo ubushinjacyaha buvuga ko bwari kuye Vedaste Nshimiyimana na Emmanuel Nyandwi bagifunzwe bakabiheraho bemeza ko nta perezida ubushinjacyaha bwigeze bukora uretse gushaka kubagumisha muri gereza mu mugambi wo gukeshekesha batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko impamvu zikomeye zatumye abarwanashyaka ba FDI inkingi bafungwa zikiriho. Yavuze ko hashingiwe ku buremere bw'ibyaha by'ubugome ubushinjacyaha bubakurikiranyeho ko barekura by'agateganyo bishobora kubangamira iperereza kandi ko bashobora no gusibanganya ibimenyetso bibashinja. Yanzura ko bongera kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi ubushinjacyaha bugakora iperereza. Iri tsinda ry'abari gukora ibaringwa ryatawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ari abantu 9 muri bo bamaze kurekurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha burabarega ko bashatse kurema umutwe w'ingabo zitemewe babinyujije mu ihuriro ry'amashyaka 5 abarizwa hanze y'igihugu rizwi nka P5 atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Busobanura ko umutwe w'ingabo zitemewe bashaka gukorera hanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Abaregwa n'ababunganira bariko bakavuga ko uwo mutwe w'ingabo zitemewe baregwa ari baringa kuko ubushinjacyaha butagaragaza izina ryawo aho ukorera hazwi n'ubutegetsi bwawo. Ubushinjacyaha buranabarega icyaha cyo kugambirira kugirira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Nibiregwa abaregwa bose bamaganira kuri bakavuga ko bishingiye kuri politike kubera ko batavugiye mu matamatama iyo banenga ibitagenda mu butegetsi bakavuga ko ari ibirego byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha batavuga rumwe nabwo. Nk'uko ubushinjacyaha bubisobanura uretse ishyaka ry'abarwanashyaka ba FDI inkingi barindwi byabivuze ko bose hamwe bafunzwe bagera ku 10 wajya ku bisobanuro bya bamwe mu baregwa ariko ugasanga bagera kuri 12 bafunzwe. Iri shyaka FDI inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda mu mwaka wa 2010 ubwo umukuru waryo Madame Victoire Ingabire Umuhoza yazaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu n'umugambi atagezeho kuko inkiko z'u Rwanda zamuhamije igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba nabyo bavuga ko bishingiye kuri politiki. Kugeza ubu rero birasaba gutegereza itariki y'urubanza ruzatangiriraho kuburanishwa mu mizi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Thank you, my God, thank you today. For your love, and I'll thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, oh my love, thank you today. Thank you, my God, thank you today. Up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I've got no money, and I cannot afford to pour my key. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Thank you, my God, thank you today.
Ikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igizata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi. Ugomba kubone gwaho cyane waruzanye no kumufasha kumuzimana
ndawe ndimara tayeje yagiye
umunsi
yano yatombe yuwanje yo ndombe nyigenda
mwaki mbega ndewe ariko hari umunsi numwe ndaza ngo ngende ntaje ko baramutse
uza ko turamwe
none ariko gandebe rero nubanza guca imbere y'irembo bambona hanyuma nkagaruka kubaramutsa mu nyuma
ugakira
ngo byo kwa. Eh, bayana. Ugakira ngo nakumujaje
nubu na huwa naruta himfobzi na wabuna mufakazi nukuzi
Nega nye nito jenda jari
Mpe
Jari nito pyo si
Hei
So jesu kami yorubi na chababa na
Hei Mufaso Aholangu wana tangu yebzi abe nuzi kutu choza Mbuye kumbinga na kufata ndewe
Aungu gandewe Sinzova nga nta bonye ko kijya kivya guze cyanditswe muri commune ngo abiki impapuro zemezwe n'amategeko.
Ariko bavuga kuri
iki? Ndiga.
Hajye avuye hari yaho kije mitanga amategeko.
Oya nta amategeko ari karatanga ariko avugisha ukuri.
Ari impapuro z'umubano mu gihe cy'ikanyenyeri.
Ngo mubane.
Cyane n'amafaranga abasaza n'ubwo bisesa muri
commune. Wowe se amafaranga ndiri. Mbego uyo mubano mwiza mufucaniye urazi kuzo kwamaho. Changi mwa humu zao kwa maho.
Ya chowa mwere kwa wibanga mwitakusi.
Ubuze mwene mwurala kandemi.
Mwurala.
Mbega we mwene norugo. Uhamurusha mwini.
Ne.
Mwere na mwana kupu. Je uyo mwere hati kaya rongo na mwene wako.
Yesu
da. Atakwezo kuhu chuma mwana kisa
wangu. Ichi wa hilo bagi uti haende vile mwana wa mamu.
Mwumbari lewe hongira kumose rimye. Yokumviriza.
Aho gandebere atari ibyugira nkankana niwumva ko kwandikisha iryo tongo baguze bikenewe
niba rero bikenewe uragenda ubisaba ariko
n'ikindi regandebere aha mu gihugu hari habantu bivuga kuri kandi babona ibintu iyo biva niyo biva
ugira ngo wase kumufasha gandebere abandi ntibazobimufashamwe
Vete, so, nusuwele gufiuru munu wakandi na ina kugingi nuzo jula vigenzi?
No, no, we, kutu tigami nshuri mwe, umba tuwa kwa managuti.
Ugiru mgire loko wanyu uzuwe na wongi gana
kwa? Kwa sawa tuigana, kukwa wana chabandusu. Wadi ya wahungu omu uichenda, ni wola negere nje kukura.
Waku giziki kombona ujiri, waku rivi nu.
Sino visuwe la mwanchuti anjizi wa mgiye, mugavu, ni vidya wihungu menga nivigiri ndero. Eka kutuwe ngawe doi.
Eka nwe nge nukutu. Nimba wabajuga na bijya bavuga byovyo uracyababaye n'ukuri urarakumbura bereke ko atacyo bikubwiye kandi ho bazokubarira nibiruta bijya
jewe nibasubira kujya barambiye ibiteraso n'ibiraho yo ndoca ndabarega babakora amanota
ehe n'ukujurambara nyene udubuju tujejweho kandi kujya kwa mutahana na musaza wa gidu bivemo
nidutahane bega sije yongira mama ngo yansije he cyahe nanje ndamutanze no vuga ngo ndamusije
uracara umwana kwe
yego ndacara umwana nta
ugira mwikura ko buhoro buhoro
uti
uze muri groupe y'abandi bakobwa tugukira umugani
umugani yego munshira atari babanciriye mu ishuri
umvuga mbere ndakubarire uzorondera amafaranga
uti Jewe ndondera amafaranga. Ndori.
Kandi urindire ndakubarire. Rega senda kwa kajewe. Na mafaranga uzozana zananye nizo ni forme zawe. Ndoje kukwereka aho tuzikira.
Ipo mama wanje. Mama yonyicho.
Yewishinga nyoko rero n'ukuri kose katakubanye. Rega ivete nitukiri muri vya bindi vya ba mama bacu. N'ukujana nibihe.
Shadori. Yumvire n'ukuri. Huma mabonye nacishije impuzi ya nguriye.
Yo kuyumvira iki? Ivete ugira imana kwa cyuni wanyu dukundane ahandi ho no kureka ukazubara
n'ukuri ndakubwire nanjye naha gushavuza mama wanjye kuko aratwigorera cyane
kuko nato tutamugora voilà mukuvuga mukuvuka zakisha mu gafaransa nkuko nyene kumunyeshiro muri segonde
kuko nwenza reka share
uko nyene
kandi do je ndigiriye mfata video kwa ransi Ego data wanje ubu turiceye turi babiri n'Imana ya gatatu subiramo ibyo bamwe ravuga twumva
Nishobora kwemera ko ari uwundi mugabo aza kwinjira mu rugo rwa mwese
wawe umugabo Erega bwa mundi narize ntaje wapfuye Ujya ruminata ngo agomba kwinjiza uwundi mugabo
Nuko urumbe ziza cyarakubesha byose ukaja nako nakazi kawe Jewe ndabona kare umugabo atira Kuko nta mugore ukarika kwitongo cy'ubuye
Mbega ubu naho rirahindutse ribaye ry'umuryango kandi ari ryo yiguriye.
Ukabura gutwega kose. Ari cyangwa se amafaranga y'umuryango.
Ewe mana. Nako
nyene cyice cy'umuryango cy'umuryango.
Ndebe. Ukuri rero urumuti w'amenyo. Nibyo wambariye ko agomba kwinjiza uwundi mugabo. Ndabona neza ko ari kumubeshe.
Ndabuga. Kuba nayo uvuga
byinshi. Dore
kura. Ariko watu kwawe.
Nabindi.
Ibyo ngaracho biraba.
Urahumba cha. Ndakubwiye. Urahumba nta mpfuvyi za musaza nje uzondyana ni ngaha. tuzo kerega gushika na hehe erega ndebere warabuze hehe y'imiti
bebo musaza uvuga jewe dupanye hari ibyo rero genda wahuka uze dosaturito
naho kana mbega naho kana kubera iki ubu naho buryo bubangutse nibwaje niya wano uri kuramugora nkuko numva nababanye babivuga azo telefona eh mizo cyankoroka
uraza cyankureke uga uzanye nini uminaka da hindu ingendo
ya da hindu
wabiteka nguye mugwamye ndewa
to nta mateka iteka umuntu aragiye
izo pavuye ngaho ngumbiye kubicawe
urashaka ureke urashaka ureke urabe kwiga tongo ritazokwandikwa
C'est bon. Avant de savoir que vous n'avez pas besoin de mettre le stade à la directrice de la Cour de la Cour. Bon, maintenant, je vais vous dire que je crois que ça va aller.
Atigamese.
Oui.
Je nagira ndagusabe udushireho ibihano kuri baje bakoga baje barasiye. Je yo mbona aribo batubuza kwavansa bituba tudateye imbere.
Ego. Ubuze kuri nje babuza gutera imbere vraiment. Nari narabibonye.
Ego.
Muganda kubega Francine.
Hariya
si ndiza gushira ibihano imbere. Nukubanza ukaraba gituma basiba. Nukuri.
Mugabona je gamese.
Aho.
Ndabona ko hakeneye ikintu. Ari zo mpanuro mubaha. Mugabo bikosora vraiment kugira ngo dutere imbere.
Eka viakri,
zegu
terimbe, na wana kukuma terimbe, nuko nyeni, nukuliko meti, ito mwomenea chocho, nukili dukamuli mugi huu, watu huu, ata ito kini nizi kwa vjamu ishuri, hazamu abishaka, ifate kukugomba, nangi mbijamu.
Dako, hazamu ushaka mugabo, tukufumatua wakeweza, hako hazamu ingwiza murongo.
Waya wa shaka, koto wana wanye shiri wa mwia wangu wakumako vidoho oramu. Turashobora kubaramprasa nabandi bajene batiga babikunda.
Yego. Nibyo dushimbe ni cyiza vraiment. Ndagishikije na kwijana. Nimwabona babishaka. Barabwira bazi. Yego vraiment.
Mugabo gamese. Muri groupe y'abakobwa mbona ko bitokunda neza nko mu ngo.
Zo twagunda ni higa Francine.
France. Sa? Haje bakuga ni ndako ko byogenda neza.
Gute. Haje baje no bafisi nzino nyinshi. Bakunda kuvina haja mu
mwana.
Ya baje narabonye nibishiriye.
Yego.
Ndabyumva kuvyina ni sawa. Je wa navuga mu gutamba. Hari ama pa mwamwe kutize ngira ngo byo mugore.
France.
Oya
ni wiye no kuri. Buje ni sawa wiye. Buje abakoga biwacu. Bari yumva mwakaranga.
Yego.
Je cyane nina gusa. Nuko kumure batoje bararuka umwanya wo kuza mu manse.
Ko tudiga mu premier ding rawo ronka nuko tutoje turateba gusa. Kugira ngo washobe gukora uduhogwa two muhira.
Ah okay. Bon. Ahora reka tutare kumbona n'amasaha y'itere mu gice no babwira cyo nuko nezerewe n'ibyo nabonye no musi nuko muratera imbere banda
umbere wo mese twumvikanye ko bona ko tumaze gutera imbere nutoronderera aho tuzatubwiza imbere y'abantu batororera yego
yego kandi turabe ko twoshira ubwoba batunegura bakatunegura bakwankuhaja naho ne bo bagize neza
yego naje mbona no tumira nk'abantu bake turanga mora natumira nk'abakozi mu ikomune n'abajya bo kwishura bakaza kubarabira ingene bimeze n'ivyo birakeneye
mugabo meshe kijya kibazo cha uniforme ukibandanye kuko gutamba tutambaye gisa n'ibitoka neza
eh n'ivyo mukwe kubenda n'ivyo vrema n'ivyo nje gutuma mvuze gutumira nka mustanere na directeur hari mwaje ngo mu ndebe kugira ngo babishimye nzoje ndakibatahura haja n'ugwenge
Zasini urumva rero no gusura kuri bagiye bakinyi bacu bakunda kwisibisha ntibaze baze kutwononera
je mbere ngira bamwe bamwe nti wabo ndababaje cyabasibi nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa Ufisi chuterera changu gomba kutunganira. Twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 332 940. Sivyo ijambo abaseseye naho ubutaha.
Thank you, my God, thank you today. Oh, yeah. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, my God, thank you today.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti mwese uko mungana, turabashimiye cyane. Maze rero musigare muri utu dusogonda dusigaye, musigare mwumva ko karirimbo, mukomeze munogerwe na Radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to pour my key. I know tomorrow will be better. I thank you, God.
Thank you, my God. Thank you.